Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ho mudukwirikirana kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com, no kuri Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo www.radioyacu voa.com. Wamwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa irabandanya. Abakurikirana ibintu baribaza ingaruka ivyo bizogira ku butunzi ku isi. Hari n'abibaza ingaruka ivyo bizogira cyane cyane ku karere ka Afrika. Abitegereza ibintu bavuga ko ingaruka ku karere ka Afrika zizova ku kugenda ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika bitunganijwe. Hari ababona ko ibihugu bizera cyane ku bidandazwa bidahinguye bishorera mu gihugu cy'Ubushinwa nk'ibitoro n'ubutare bishobora kuzogira ibibazo mu gihe ibihugu bishorera hanze bikomeye ibidandazwa bivuye mu burimyi bishobora kuzohabonera karyo kubera Ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugihe intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa ikituma ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi mu vy'ubutunzi bishimikira kurushiriza ku karere ka Afrika, niki hako karere kotegerezwa gukora kugira kakuri inyungu? Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyereke ubudandaje makungu, akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara ca San Diego. Akaba aba rero muri cyo gisagara cha San Diego muri Leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Amahoro neza.
Iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa muri rusangi uyibona gute? Ni ihe ngaruka bishobora kugira kuri Afrika muri make?
Ego urumva ukungene byifashe nuko cyambere na mbere. Ego ibihugu Ubushinwa na Amerika ni ibihugu bihiganwa biriko birahiganwa cyane, ariko ibihugu byose byo ku isi birahiganwa gose mu gihe mu bintu by'ubutunzi. Ariko uno munsi turiko turaganira ibiriko biraba hagati y'ibihugu bibiri, urabona ubutunzi bwavyo ku isi ni ibihugu bya mbere bibiri ku isi bitunze cyane, urumva biriko birahiganwa birushanya biragira ingaruka ku bindi bihugu byose byo ku isi. Nk'ubu rero uravye nk'ibidandazwa biri hagati y'ibi bihugu, harabi urudandazwa runini hagati ya Amerika n'Ubushinwa, uravye ugereranije n'urudandazwa ruba hagati y'ibindi bihugu. Urumva rero uko kurushanywa kuriko kuraba ubu kuzoshobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi, kandi biratangwa no kugira ingaruka ku isi.
Reka duhere mu makungu. Ubona ku byerekeye ingaruka ku butunzi mu makungu muri makeniyi?
Ingaruka nuko urabona ibihugu nk'ubu tuvuge utanze nk'akarorero, uravye nko ku biharuro biriko biratangwa nk'ubu, uravye nk'urudandazwa ruri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni miliyaridi zirenga amajana 137. Uravye nk'ibintu biva ino bija mu Bushinwa, value yavyo ni imiliyaridi 179 z'amadolari. Hanyuma ibiva mu Bushinwa biza ino navyo ibyo bagurisha ku Banyamerika bishika ku mamiliyaridi amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'imiliyoni amajana icyenda. Urumva ibiva mu Bushinwa biza muri Amerika ni byinshi kuruta ibyo Amerika idandaza ku Bushinwa. Muri icyo gihe rero Amerika irahomba amahera menshi, nicyo gituma bagerageje kugerageza bazane ibiganiro kugira baganire uko guhomba. Rero iyo bariko barahindura nk'ubu nk'ikori bashizeho mu mwaka uheze bica rihindura ukungene urudandazwa hagati y'Ubushinwa canke na Amerika n'ibindi bihugu handi hose ku isi, kwera ibi bihugu biriko birahiganwa mu masoko mpuzamakungu, bihiganwa hose, bihiganwa muri Afrika, bihiganwa muri Latin America, bihiganwa muri Europe, eka bihiganwa hose.
Abitegereza ibintu baravuga ko izi ntambara mu vyerekeye ubudandaji zabaye mu bihe by'imbere yaho, ariko bakavuga muri rusangi ko atakintu zashitse ko ku migambi zaye zishinze muri iki gihe. Mubona ari uwo mugambi mwiza ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku Bushinwa?
Urumva ukungene nk'igihe bagira ikori, urumva nk'ubu uravye nk'amahera ahombwa kubera ibiva, hari ibintu byinshi bivayo bizino, bariko baragerageza ukungene boraba ukungene bogabanya uko guhomba. Ariko ubiravye cane cane iyo hariko haraba ibihugu biriko biraganira, kenshi hari abadandaji, ubucuti bw'ivyo bihugu n'ukuri ubucuti bumeze neza, ni hamwe atazibana zidashekana amahembe. Ariko ubucuti bumeze neza, abadandaji n'ubu turakorana n'Abashinwa bene wacu, turakorana twese mu bintu byo kudandaza. Ariko iyo ibihugu bitanguye kuganira bikavuga okay, ubu dutegerezwa kuzogabanya uko guhomba, hariho abadandaji bunguka, hariho n'abandi badandaji bahahombera. Urumva icyo rero nico gica kigenda kiraba intambamye.
Reka tuze ku mirongo ya telefone, dufise Demokrate. Uratwumva Demokrate?
Cyane.
Uri he?
Kiburandi Burundi, Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Ndo, jewe ni kibazo kikime sange kibiri ya mwini nere ya no.
Ego.
Nafuna kwa 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 na makuru yi namba ya ba, yi dada kwa kwa ya neka no Bushinwa.
Ego.
Ego. Ikawe kwa na mazaku wazo mutumire, kujia nda kifati ya gati, kwa ni mutumire maatini wa aliwe.
Twako turavuga ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa.
Ndiye manzi maze mutumira cyane cyane we yabizobereye mu wo. Ikizo ntambara zazadufite ko kujanye n'ubudandaji hagati ya Afrika n'Amerika na Ubushinwa.
Reka bishure, mu mwishure.
Ikintu cyane.
Ego.
Ikigira kabiri none hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ikihe gihugu muri bibiri cyari gisanzwe gikomeje gikora byinshi? Kuko nabonye yuko ngo Amerika yafashe ingingo kuduhuza imisoro ku bidandazwa biva mu Bushinwa bijya muri Amerika.
Yego. Reka abishure.
Abishure ngo asanima ndakabaza mu nyuma.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure Lionel.
Ego me. Abajije ikibazo kimeze neza cyane. Ibyo bibazo byiwe ukungene nk'ubu uravye kenshi uravye nko muri kahise ukungene ariho aba amahinguriro menshi cyane cyane yo ngaha muri Amerika yagiye yimuriye amahinguriro yabo mu Bushinwa, batangura gukorerayo ibintu byinshi hanyuma bakabidandaza babigarukana ino. Ariko rero muri ico gihe ayo mahinguriro hamwe n'ayandi mahinguriro menshi yabaye nayo muri Europe yose yari yaragiye nayo ne mu Bushinwa, n'ubu niyari n'ayandi menshi ku magenda kubera amahinguriro hariya birazimbuka, byari bizimbutse gukorera ibintu ugereranya no gukorera ibintu ngaha muri Amerika. Nico gituma rero ibintu byinshi biza ino muri Amerika, hariho byinshi biba byanakozwe n'amahinguriro mu bisanzwe rayo ngaha muri Amerika ariko abakaba babikora mu Bushinwa ariko n'amahinguriro mu Bushinwa rero yarabaye menshi arakomera nabone baratera imbere gose hanyuma ikiganiro yakomera nabone urumva baradandaza gose n'abadandaji bakomeye gose badandaza baronka byinshi muri Amerika eka no muri Afrika baronka byinshi uravye nk'igihugu ca mbere muri Afrika kirungika aho ibihugu byinshi byo muri Afrika bikuri ibintu ubushinwa buza ubwa mbere Amerika ikaza ubwa gatano urumva aho uravye nko mu isoko muri Afrika ibihugu byose ubushinwa buracari imbere ko byo bidandaza muri Afrika ugereranya na Amerika bidandaza muri Afrika
tuze kuri Chris Chris ikibazo icyimviro Chris urakumva
Hello
Wey uratwumva
Eh ndabumva
irindi zina huri
ni Kasteve
uhamagara birihe
ni mu Burundi
ufite kibazo icyumviro ushikiriza
nagenda abaze hagati y'ibyo bihugu bibiri niki kuri classema ya y'ubutunzi niki kiri imbere y'ikindi
urakoze reka mutumira bisure mu mwishure
z'ikibazo ego mu by'ubutunzi Amerika iracari ya mbere ariko naho ari ya mbere ihiganwa litezwa kubandanya naho igihugu kiba kiri imbere gitezwa kuguma gihiganwa kuguma kugira kigume gitera imbere naho coba ari cya mbere nkuko nabivuze ibihugu byose byo ku isi byose biri mu ihiganwa si ibihugu bibiri gusa ibi ni kwera ari byo bifise ubutunzi ari bibiri bya mbere ariko ibihugu byose biri mu ihiganwa ariko ku kibazo cawe Amerika no biracari ya mbere ariko iteza ku mihigano
dufise Dieudonné ku murongo Dieudonné uri he
ni mu Rwanda
ufise kibazo icyumviro shikiriza
nago nakoze kubakurikirana kuri FM mu Rwanda nago turi kubumva
yego tako turavuga ku byerekeye intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ku karere ka Afrika
yego
sinzi ko hari ikibazo cyangwa icyumviro ashaka gushikiriza
yeah kukwera ko nyine kwawe natabikurikiranye cyane no umva Amerika na ngaruka nyinshi nangaruka izagira
murakoze
ego murakoze cyane
tubandanye kuri iki kiganiro reka rero tugaruke ku byerekeye akarere ka Afrika nk'abanyafrika babibaza ati ubwo ni urugamba hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri twe ntacho bitubwiye twe turi ngaho wo babwira iki hari ingaruka bishobora kubagira ko
ego cyane gose kwera nkuko nabivuze ibi bihugu rero bitanguye kuganira no guhiganwa iganwa ribera mu mihingo yose yo ku isi nko muri Afrika nk'ubu ufashe nk'ubu karaba nko mu biharuro mu bihugu bitanu bya mbere aho ibihugu byo muri Afrika ya Sahara yepfo Sub-Saharan Africa aho bakura ibintu uravye nk'ibiharuro byatanzwe na World Bank i Banque Mondiale mu mwaka w'2017 birerekana yuko ubushinwa buzu bwa mbere mu kudandaza ibintu byinshi muri Afrika bingana miliyaridi 37 ni miliyoni 387,087 ugereranya na Amerika izu bwa gatanu kubyidandaza muri Afrika ikorekana yuko ari imiliyaridi 11 ni miliyoni 442,000 rona ni nk'icya gatatu tuco ubushinwa budandaza muri Afrika urumva icyo kintu rero ni kintu gikomeye kuko uravye nk'ubu ihiganwa rero ribera mu bihugu byose nk'ubu hariho imigambi myinshi iriko irakogwa yaminakogwa yukongereza ubucuti n'ukongereza urudandazwa rwinshi hagati ya Amerika hamwe n'ibindi bihugu na cyane cyane n'ibihugu byo muri Afrika. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza kuko bishobora no kugurura imihora ibihugu byinshi byo muri Afrika bigashobora no gushora ibintu ngaha muri Amerika n'ahandi.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Ronald ari ku murongo, uratwumva Ronald?
Ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu ntara y'Iburasirazuba ariko umwe mu Barundi bari mu nkambi y'amahanga.
Ikibazo icyumviro?
Ni ikibazo yenda nshaka kubaza.
Yego.
Ibyo bihugu byo hanze ni kubera iki bikunda gukora ibintu by'imigwano? Biterwa n'iki? Biva kuki? Hano muri Afurika ni kure tuba twiturije, ariko muri ibyo bihugu byo hanze hakaba hari ibintu byakunda kubiza by'intambara. Biterwa n'iki? Ni ikibazo nshaka kumubaza.
Mushaka kuvuga intambara, twe turi kuvuga ku ntambara y'ubudandaji. Mushaka nibyo mushaka kuvuga ko?
Ubudandaji ni kubera iki aho ngaho muri ibyo bya Amerika n'Ubwongereza bikunda kuba birebire bigasakuza?
Reka bishure, mumwishure.
Ego, nkuko nabivuze, igituma ibihugu bihiganwa mu bintu by'ubutunzi ni kubera urumva ibihugu biterezwa kugerageza bikaronderera ubutunzi igihugu. Ni ukuvuga yuko ukungene ibihugu bigira ni ukugerageza kugurura imihora abadandaji ushaka kudandaza akadandaza. Kubera iyo hari ubudandaji bwinshi butuma haboneka n'akazi kenshi k'abanyagihugu n'abantu bariko barakora. Iyo igihugu kiriho kiratera imbere, akazi kaza ari kenshi, amafaranga yinjira menshi mu gihugu, n'imishahara y'abasanzwe bakora iraduga. Ivyo rero abanyagihugu barabishima, abenegihugu barabishima. Urumva iterambere iterambere ry'igihugu ni iterambere rishikira umuntu wese ahari hose, kandi nta gihugu na kimwe, nta munyagihugu n'umwe ku isi adakunda iterambere. Iyo aribonye nimera neza, nicyo gituma ibihugu byose bigerageza uko bishoboye bakagerageza guteza imbere ibihugu cyane cyane mu nzira y'ubutunzi. Kubera y'ubutunzi bubonetse abanyagihugu baratera imbere, icyo kintu nicyo kintu babona ko ari ngombwa bateza kuguma bagira. Urumva ibihugu byose biri mu ihiganwa.
Frederic ari ku murongo wa telefone. Frederic, irindi zina huri?
Nitwa Ntirampeba.
Uri he?
Ni Bugendana
mu Burundi.
Egome,
ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni ikibazo nabaza ni umutumire ati kubona Ubushinwa bwahisemwo guca bwiyambaza Uburusiya kugira ngo babafashe kugira kuba umugambi wa Sengije, ntabwo yoba ari intambara na ya politike yabigomba isubire twoko cyangwa iya gatatu, ko Amerika n'Uburusiya bisanzwe bitavuga cyo kimwe cyo kimwe. Uburusiya nabwo ni kandi bidafitaniye umubano mwiza n'Uburayi. Nkavuga nti kumbona no mu bihugu byacu rero ko Uburusiya umenga nibwo buri ko buramera nk'ubwegereza cyo kimwe n'Ubushinwa, aribwo bushora ibintu byinshi mwa kano karere kacu. Ama Amerika nayo ikaba yarabujije ko kugoro isubira gutanga amakuru kuri Huawei. Ubwo tutasubira kuronka ibyo twahora tukemera kuri kugoro, tutasubira kubironka abeke niyo nuva sisteme Huawei izoba yatuzaniye.
Murakoze cyane. Mumwishure Lionel.
Ego, ibyo wabuze nibyo. Ihiganwa riraba muri mu masoko yose no muri Afurika. Ego, hari Afurika nabuze nk'uko Ubushinwa ko budandaza ibintu byinshi muri Afurika, ariko ikindi nacyo ubuze gikomeye ni uko hari urumva politike na n'ubudandaji kenshi birajana. Urumva ibihugu ubirazwe ibihugu biza biragira imyumvikano, biza birahura kugira barabe ukungene bashobora gukorana, aho bazoshigikirana cyane cyane muri izi nzira z'ubutunzi. Iyo hariko haraba mahiganwa y'ubutunzi urumva ibihugu birahiganwa ariko cyane cyane biza birarondera nabo bafasha ibihugu bunga ubucuti hanyuma akazogerageza kuza barashigikiranira baraba ku mategeko bariko barashira imbere mwavuze rero n'ivyo bya technology technology nayo nayo ni kintu gikomeye cyane naco ne bazanye ubu bariko baragerageza kuganira naco kugira barabe muri iyo nzira ya technology ukungene technology iriko irakoreshwa barabe ukungene inyungu zozanira igihugu n'ico kintu chama gikomeye urumva ibihugu ushuko biriko biraganira nkuko bivuze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kungaruka intambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bishobora kugira mu makungu na cyane cyane turiko dushimikira ngo ku karere ka Afrika tugaruke rero ku karere ka Afrika mariko muravuga ko ubushinwa budandariza ibushore ibidandazwa byinshi mu karere ka Afrika ko buza ubwa mbere mu gukorana na karere ka Afrika mu bijyanye n'ubudandaje harabavuga ko kubera iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri ibihugu byo muri Afrika bisanzwe bishorera nko mu bushinwa ibintu tuvuge nk'ibitoro ibintu bijyanye n'ubutare ko bishobora kugira ibibazo akibaza kumbure ko ubushinwa kubera iyo ntambara bushobora kutarondera kutagira umuvuduko bwari busanganywe kurondera ubwo butare n'ivyo bitoro biba muri Afrika bakavuga nk'ibihugu bisanzwe bikomeye mu gushorera hanze nk'ibidandazwa bivuye mu burimyi muri Afrika byo bishobora kuhatorera akoyoko mwo bisigura
ego ico ni kibazo ciza cyane kubera ubu hariho ibihugu byinshi ego bishorera ubutare bitoro ku Bushinwa waraje nk'ibihugu nka za Angola buza mu bihugu bya mbere mu kudandaza ibitoro hamwe n'ubutare ibyo nabyo bigafasha amahinguriro yo mu Bushinwa ibyo ni ibintu bakenera mu mahinguriro bariko barakora ariko rero nk'aya makuri yashizweho n'ayandi yoba ari mu nzira canke ukwera bacari mu biganiro nkaho vyerekana yuko ikibazo nuko abadandaji benshi badandaza bakura ibintu mu Bushinwa benshi kubera babonye amakori bari baratanguye guhindura iyo bakura ibintu bakagenda kubikura nko mu bihugu nka za Vietnam canke ibindi bihugu byo muri Aziya canke mu bindi bihugu so muri ico gihe rero bariko barahindura no kuvuga yuko ibihugu nk'Ubushinwa biragabanya ukungene bakora ibintu ku buryo batokenera kugura ibintu byinshi biza biva nko muri Afrika ari nk'ivyo by'ubutare canke by'ibitoro ugasanga baragabanije ibyo bahora bagura ugereranya kubera aya makuru bariko bara aya makuru kungene yagabanije urudandazwa rwabo ego bivyo birashobora bibandanyije bizoshikira n'ivyo bihugu byahora bidandaza ku Bushinwa birashobora kwashikira
naho nko rivyo vy'uburimyi baravuga nk'ukubera Ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi va muri Amerika mu kwishura ku matagisi yafashwe na Amerika ku bidandazwa byabwo bavuga nka dufate nka soybeans since kuno vyita soya
soya
bavuga ko nk'ibihugu byo muri Afrika byo bizimbura cyane nka soya ko bishobora kuhakorera akoyoko muri iki gihe Ubushinwa bukagura iyo soya ivuye nko muri Afrika
ego urumva iyo rero niho habaye ntambanye urumva iyo hariko ibihugu biriko biraganira nk'ubu ikori ryahabaye bari badukije cancane ikori ku vyuma na steel hamwe na aluminium ivyuma cancane hamwe n'ibindi bicuruzwa biva mu Bushinwa bari badukije ikori gatoyi ariko n'abashinwa rero bahita baduza ikori kuri ivyo vyimbugwa biva muri Amerika bija mu Bushinwa ari nk'ivyo vy'amasoya ibigori n'ibindi bitegwa bijayo urumva nk'abarimyi n'aborozi bo ngaha muri Amerika ibyo rero byarashikiriye ubutunzi bwabo ubwo baranahahombeye bariko barahahombera byashimishije cyane kuko ntibari biteze ko boca bashikirwa nico gituma rero iyo muri rusange igihugu kidugije amakori ari abunguka mu muri ico gihugu hariho nabahomba muri ico gihe rero abahombe naba abarimi bindo abarima isoya ico rero kiregurura umuhora nk'abarimyi b'isoya bo muri Afrika canke ubundi izindi ndimo ziva muri Afrika barashobora nabone muri ico gihe gucuruza ivyo bintu babijana mu Bushinwa n'ahandi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Elvis aratwakuye. Elvis uratwumva? Elvis?
Muraho kujya Amerika.
Yego, wakurikiranye ikiganiro turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane kuri Afrika.
Yego, nagikurikiranye.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumvira ushikiriza?
Ni icyumvira ushikiriza.
Yego.
Je mu bisanzwe iyo ntambara iri hagati iyo ntambara y'ubudandaje iri hagati y'Ubushinwa na Amerika mu bisanzwe. Icyo mbona kuri Afrika hakuru umuntu akomenga katweyege. Ntangaruka mbi ahubwo bituzanira ubusanzwe ahubwo coba nk'icigwa natwe baba duhaye ingufu tugakura amaboko mu mpuzu natwe tugakora ku musoko kugira ngo ibyo abashinwa dufate nko mu burimyi cyangwa no mu bindi mu by'ubutaka cyangwa niki ibyo babahora bahana ku musa kuko natwe turabifite muri Afurika musanzwe turabifise dufise yimbuka turarima dufise ingufu mana yuko amaleta muri Afurika yosha dufasha agatanga ingufu kwa nyagihugu akarondera n'ibitaka kugira ngo ahe abanyagihugu nabo bakore ko musa ibyo abashinwa bahora bagenda kurondera ko muri Amerika nk'ibyo by'ibirimwa nk'izo soya n'ibindi n'ibigori ko musa turatse tubirime aba bashinwa aho bakagenda kurondera muri Amerika ku mafaranga badoshe badakugirira ino mu Burundi n'abanyamerika nyine uko nyene ariho nabonye ibyo bahora bakora mu Bushinwa twege ntanduka ibaze yuko vrema Afrika imana duheza gihe dufise byose nabonye ibyo bahora bagenda gukora mu Bushinwa baze kwirondera hafi no muri Afrika kuko turabifise amatsi turayafise aco tubuze kameme bisanzwe ariko twihebwe ahubwo byoduha ingufu byoduha ingufu kandi bikaduha n'ubukire busubira ngo natwe tumye ku buntu dushobora gukora kugira ngo natwe aho iyo ntambara iri hagati yabo kuko bisanzwe ko basubira inyuma mugabo natwe biduhe ingufu zo kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kwingana dutere imbere natwe.
Murakoze.
Yego, murakoze. Namwe
Theogene uratwumva? Theogene, uratwumva? Theogene, halo, halo, Theogene, uratwumva? Mwengu murongo uni umeze neza, uratwumva neza?
Ndi kumwumva noneho.
Yego, muhamagaye muri he?
Halo, ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Yego.
Ni cyumviro?
Ah,
ni tukumva neza Theogene. Ya mutu babarire murongo wa Theogene ntumeze neza dufise Eliezer uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye uri he?
Ngemba magaye ndi mu Rwanda.
Yego.
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Wewe ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Uwo mutumire rero ntabwo nyakira amajwi yanjye yageze ikibazo ntabwo narindi hafi ya ariko ndifatiramo hagati nagira ngo umuntu abereza icyo muri kuganiraho n'umutumire mbone namubaza.
Turiko turavuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira mu makungu ku isi na cyane cyane ku karere ka Afrika.
Birumvikana biriya ni ibihugu bikomeye ku ruhando rwo kuri ino si dutuye. Icyo umutumire namubaza ese kuba noneho ubona ari ibihugu byombi twavuga ko bidufitiye akamaro kanini noneho ubu kugeza ubu ngubu nkatwe nko muri Afurika ese ingaruka bishobora kutugeraho ni izihe by'umwihariko se nko ku ruhande rwa Amerika ubwo n'igihugu tuzi ko gikomeye ndetse bishobora gushyira hasi rukaba rwacisha makeya cyangwa se bizagenda gute
reka bishyure mu mwishyure Lyone
ego ego urudandazwa n'iganwa hagati y'ibihugu ego birashikira no muri Afrika nkuko ibihugu bihiganwa amasoko menshi uraje nk'ubu ufashe nk'akarorero nko mu Rwanda uharuye tubwe nk'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Amerika n'ibintu byavuye muri Amerika bija mu Rwanda ni ibintu bifise bingana imiliyoni 25 uravye ko biharuro bitangwa ngaha na leta muri Amerika hanyuma ibintu navyo biva mu Rwanda biza ino muri Amerika bishika imiliyoni 42 uravye nyene biharuro biriko biratangwa na leta yino aho rero urumva ibidandazwa biva mu Rwanda ni byinshi kuruta ibidandazwa biva ino muri Amerika bijaye urumva nko muri icyo gihe ni nk'uko watanze icyumviro imbere yanyu yavuze yuko ibihugu muri iki gihe ibihugu byose birahiganwa hanyuma nabyo nibikaguma bicuruza bidandaza bigerageza kudandaza byinshi aha rero uravye rero haro nk'ibintu byinshi biva mu Rwanda no mu Burundi eka no mu bindi bihugu urumva muri ico gihe rero ikikuru ni ukugerageza kongereza ugo rudandazwa naho ibyo bihugu bibiri bya mbere biriko birahiganwa ico ntikibuza ku bindi bihugu bikuma byegera ibyo bihugu bigerageze kudandaza navyo bigerageze guhimiriza abadandaje byo muri ibyo bihugu kuza kudandaza cyangwa kugurura amahinguriro muri Afrika kugira babandanye nabone bacuruza byinshi
yego hari nababona ko kubera iyo ntambara ubu Ubushinwa na Amerika cyane cyane Amerika yasani yasokoye mu kuva ku ntwaro ihari muri iki gihe no gushimikira kuri Afrika cyane cyane kubijanye no bucuruzi n'imitahe inyungu nyinshi bazibona kubijanye n'umutekano ariko harabona kubera iyo ntambara no kubona ko Ubushinwa ubu bukorera cyane muri Afrika cyane cyane mu kugura ibintu bijanye twako turavuga n'ubutare n'ibitoro hamwe no gushira imitahe mu bijanye n'inyubako byo no kwita infrastructure mu gihe Amerika yari sanswe izwi ko ishimikira cyane cyane ku gisata cy'abikorera ku giti cyabo n'ibijanye n'imitahe muri Afrika iyo ntambara hagati yabo nuko guhiganwa bagarutse gushimikira cyane cyane ku karere ka Afrika niki Afrika yokora kugira ihakure inyungu
ego cyane cyane nibyo isoko ryo muri Afrika nene ni Afrika urabona ni hanini rwose hagizwe n'ibihugu 50 birenga ni hanini rwose hari abantu benshi hari amafaranga menshi hari ibintu byinshi urumva ikintu rero gikomeye nuko ibihugu byabo Bushinwa cyangwa Amerika aho hari isoko rinini cyane andi bituma kongereza ubucuti ari ikintu gikomeye kubohera muri hariho nabantu abakozi benshi tuvuge nk'ubu nk'amahinguriro menshi ngaha muri Afrika atanguye ngaha muri Amerika atanga kuza ari yumvira kongereza kuzana amahinguriro ngaho muri Afrika urumva ariko urumva ibihugu byo muri Afrika nabyo niteza gutanguranwa guhiganwa kugira bizane ayo mahinguriro muri ibyo bihugu kugira bashobore gukorana bazane ibintu babikorere aho muri Afrika washaka banabidandaze mu bihugu hagati yo muri Afrika canke no mu bindi bihugu ku isi ikintu kimeze neza cyakozwe nuko hariho Continental Free Trade Agreement hariho ibihugu byo muri Afrika byo muri African Union biriko biriyumvira ukungene byo gerageza kugabanya amatagisi hagati yabyo kandi n'ukongereza kungene ibihugu bihanahana ibidandajwe ibidandaza hagati yabyo nk'u Burundi n'u Rwanda Burundi na Tanzania ibihugu bidandaze hagati yabyo atangorane urumva nk'icyo kintu ni kintu gikomeye ubu gitangwe kuja mu ngiro ico kizokugura imihora ku buryo n'amahinguriro rero yo hanze cyane cyane nka yo muri Amerika na washaka no motion no bindi bihugu ashobora kuza agakorera ibintu muri Afrika washaka akabidandaza muri Afrika cyane akabidandaza no mu bindi bihugu ariko urumva n'ico ni kintu gikomeye niho nico gituma rero ubu higanwa ahubwo rigiye gukomera ariko nibihugu bikwiye kwakerebukira bikagerageza bikegera abagwiza tunga bakaza kugira kuzana akazi bakazana amahinguriro muri ibyo bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Abel watwumva
umva mwiriwe
wiriwe uhamagaye Hamagawiri he?
Hello? Dar es Salaam.
Yego ufise kibazo bazo mutumire canke kimvira ushikiriza.
Jewe saka ku niho gushikiriza guko byinshi ndabizi nama ndabikurikirana.
Yego.
Ejo nabonye ariko barabiyaga cyane burya nabonye nagiye mbonye muciye mu bigaruka ko ariko baravuga ngo Amerika ngo ikiritabaza ngo Afrika ukuntu yogerageza kuronka ubutare kubera ubushinwa bwabahagurukiye kubera amasoko babaniye.
Yego
amahurumba cyane ibaza ukuntu ubushinwa bufasha nk'u Burundi wacu bavuga ko ubushinwa bukora ubutare bwinshi mu Burundi kuko Burundi bufite bugira 10 ku isi mu by'ubutare bukenerwa muri Amerika.
Yego reka abishure Lionel nibaza kwivyo ni bimwe bitana muri leterra nivyo nibaza ari karavuga ubwo butare.
Okay.
Yego.
Yego ico kintu urumva ibihugu ibigo birakenera ubwo butare ibihugu birakenera ubutare ariko mu bintu by'ubudandazwa nk'uburavye nk'ibintu biva mu Burundi nk'uburavye urudandazwa hagati ya Amerika n'u Burundi ibintu byinshi biva mu Burundi harimo n'ubutare bushika ko byababa miliyoni ndwi z'amadolari hariho n'agahawa icyayi n'ibindi byinshi biva mu Burundi bizi no muri Amerika eka hariho n'ibivanga muri Amerika bigurishwa mu Burundi na byone urumva muri ico gihe ego urudandazwa na gone n'urudandazwa rukomeye rurahasanzwe hagati ya Amerika n'u Burundi kandi turifuze yuko bushobora no kongerekana washaka n'abanyamerika bakaza bakaza mu Burundi bakongereza bazana amahinguriro canke arabaza batembera ibyo ucasanga ari byiza kuko iyo igihugu kiriko kirazana amahinguriro canke abaza guhatembera ucasanga ari ibintu bizana akazi bizana amafaranga menshi mu gihugu igihugu cyatemberere n'abanyagihugu batera imbere cyane rwose.
Yego vyerekeye izo terra mwo bisigura neza ku batavyumva bihingurwa mwiki ni kuki ari ibintu birondegwa cyane.
Ego ama terra rare nuko rare earth metals bayakoresha ibintu byinshi mu mahinguriro tuvuge nk'ubu nkamwe muri ayo masi ataboneka cyane gose ku isi ubwo butaka hari nk'ibintu babikoresha cyane nk'izi za telefone ngendanwa hariho utwuma tw'indani bakoresha iryovu bakoresha hariho nk'aya ma teknoloji ibyuma dukoresha ari ama computer ama ordinateur yo yose imiduga ubu nayo ne imiduga bakoresha ikoresha umuyaga nkuba imiduga electric nayo ne irakoresha ayo ma terra cyane mu mabateri bakoresha mu bintu by'ama by'iyo miduga urumva kubera abagura izi telefone canke ama computer canke imiduga ubu bahaye biyongera no kuvuga yuko nayo ivyo bintu bakoresha bariko barakora ivyo bintu navyo ne birakenewe biriko biragugwa cyane kandi ibintu bikenewe igiciro cyavyo kiraduga urumva ico rero ni kintu ciza nko ku Burundi
yego ubwo butaka budasanzwe buvamwo ubwo butare bukoreshwa mu ivyo bariko bavuga ama batteries y'imodoka zigendeshwa n'umu yagankuba no ku matelefone ngendanwa hamwe no ku vyuma nyabwonko avuga ku Bushinwa ari bwo bufise igitigiri kinini cy'ubwo butare kikaba kubera iyo ntambara na Amerika kigomba kubukoresha mu kwihora Amerika kuri ama tagisi kubidandazwa bivuye mu Bushinwa biza muri Amerika babona rero ko Amerika izotera ironderera ubwo butaka cyane cyane mu karere ka Afrika ni kintu ibigo byo muri Afrika byotegezwa gushiramwo ingufu
ego urumva ico kintu ni kintu bariko baravuga ko gishobora kuba ariko ntibari bwa bishire mu ndiro ariko muri ico gihe naho urumva naho ne muri ki aha muri iki kibazo cy'agati ya Amerika n'Ubushinwa bariko bararaba bagira buhoro buhoro kuko amatungo yabo ari hamwe urumva igihugu kimwe gitembagaye cyane cyo bitana ikindi urumva bagira buhoro buhoro baza baragerageza buhoro buhoro kugira ni batume ubutunzi bwa kimwe buhungabana cyane gose kuko byo hitana n'ikindi urumva ariko muri ico gihe baza baragira buhoro buhoro nico gituma na Amerika yahora ikura byinshi mu Bushinwa banabone bacatangura aba ahandi bashobora kubikura
nivyo uri kuravuga ubwo n'ubutunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri bufatanganye kimwe kigiye hasi n'ikindi gicakije hasi kizama tugaruka ku mirongo ya telefone Louis araduhamagaye Louis uratwumva Louis uratwumva uvugira kure cyane ntitwumva
ndabumva
ubu turakumva uhamagaye urihe
mu Kirundo mu Burundi
ufise ikibazo ubaze umutumire icyumviro shikiriza
icyumviro shikiriza nuko ntade yahira cyo tutekiyumva mu Burundi
ego icyo ni kibazo ku zego zibijejwe zitegereza kwicarira twe nta kinini hano nk'abanyamakuru dushobora kubigira reka tubandanye icyumviro cyawe turagifashe nka nkama
ego ni guhera hirya yetu
ntimushobora kutwumva no ku mirongo migufi
oya ntitwumva
no ku mirongo migufi ntitwumvikana murakoze
oya ntitwumvikana
ego turabashimiye icyumviro turagifashe nka nkama tuzogishikiriza inzego zibijejwe Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane harababona kugira ko Afrika ikuriye inyungu kuri iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bategereza ku gutunganya neza inzego zijanye n'ubutunzi kuruta ku bintu bitunganije muri iki gihe nabandi bafite impungenge ko kubera iyo ntambara nk'Ubushinwa busanzwe bushorera ibintu byinshi muri Afrika bushobora kongereza bukarungika ibidandazwa byinshi bizimbutse muri Afrika mu byo kwica amahinguriro muri Afrika afite ibidandazwa nk'ivyo mubibona gute
ego ico naco ni Genaze birashoboka kubera urumva iyo isoko urumva abantu bariko baradandaza isoko badashobora kubizana ngaha muri Amerika cyane bigoranye gato yibashobora kurondera ayo isoko ry'ibidandazwa bija hanyuma bakahita bashora byinshi bakongereza ibyo bashora muri Afrika eka no mu yandi masoko mpuzamakungu muri ico gihe rero nk'uko mwarimu yipuze ego iyo igihugu gikura ibintu byinshi hanze kenshi hari gihe iyo ibiva hanze bigugwa amahera make uraba kubikogwa hagati mu gihugu utusanga amahinguriro hagati mu gihugu adashobora kunguka washaka kanugara kera hariho amahinguriro nkungu yakora nk'impunzu mu bihugu byinshi muri Afrika ayo mahinguriro kenshi barakora impunzu bakazidandaza mu masoko nyine muri Afrika ariko kubera hariho impunzu nyinshi zaza ziva hanze zita ku mahera make kuruta izo bahora bakora ayo mahinguriro menshi yarugaye washaka urumva n'ubuzi bwinshi bwarahatakariye urumva muri ico gihe naho ne yo ibihugu biriko biragura ibintu hanze y'igihugu bateza nabo no guza bari yumvira ibintu bashobora gukora hanyuma bakaza bararaba nico gituma ibihugu biza biraganira cyane cyane biriko birunga ubucuti bikaza biraganira bikaraba niki kidukura mu gihugu cyanyu niki kitubadandaza ko bakaraba bariko barahombera cyangwa bariko barahungukira
urakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
kubutse ariko badukwirikirana namwe mu bamucugura muri radio ko muri ko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika tuko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bicara kugira kutunze ku isi na cyane cyane ingaruka bicara kugira ku karere ka Afrika turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Remesha yanonosoye ivyereke budandaje mu makungu kaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika tugaruke ku mirongo ya telefone tubandanirize ko dufite Théogène uratwumva
ndabumva neza
irindi zina huri
Théogène
uhamagaye urihe
Dar es Salaam muri Tanzania
ufite ikibazo ikimvira
icyo nashaka kuvuga kuri ntambara ya Amerika n'Ubushinwa mu byerekeye ubucuruzi ku karere ka Afurika ntekereza ko bwari uburyo bwiza bwo ibihugu byo muri Afurika byari bubonye bwo kutwarayo ibikomoka mu bihugu byabo abari zahabu batwarayo cyangwa se ari ibikomoka ku bihingwa ariko inyungu akenshi ntekereza kugendera no kubigaragara abakuru b'ibihugu ngira ngo babonye nka babifashe nka harukwa arokaje yo kubona yo kubona inshuti zikomeye zizabafasha mu buryo bw'intambara intambara z'imirwano gusanga abakuru b'ibihugu donc batareba cyane ku nyungu ku nyungu rusange bakoresha buriya buryo mu buryo bw'inyungu zabo ku giti cyabo nkabamona nta kintu ni Afrika izakuramo izagirira akamaro jewe
murakoze ku cyumviro cyanyu mushikirize Claude nawe nyine ari ku murongo wa telefone Claude ahuri
ndi Tanzania
ufite ikibazo icyumviro
nanjye se icyo nashaka kuvuga ku bijyanye niyo ntambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa bijyanye n'ubudandaje ku kontinenti ya Afurika
yego
ni ukuvuga ubundi bwo jyewe icyo navuga ni uko mu gihe ibihugu byitura nk'ibyo biri kubirwanira isoko muri kano karere kacu ka Afurika ko itegerejwe kunguka kuko bo abavuye hariya baje kugondera isoko ngaha muri Afurika abarongozi b'ibihugu byacu botegereje kurondera ukuntu natwe muri bino bintu byacu biri hano dusanga turima twadusanga tutagukana amazi twagenda kugurisha hirya twoshoboye kuba twabironkere isoko aba bantu uko nayo baje barafite ibintu bashima muri Afurika rero nako tukaca duteza kuca twoba tworonse profi yo kudandaza ibyacu kugaciro keza kandi ikateza kuba yoba inyungu kuri igihugu cyoba gishyizwemo nabo bantu ariko ubundi bwo cyo mbona byashahirwa yuko abarongozi bacu bateza ko nabo bagiramo uruhara ni cyane kandi bagashaka inyungu ku bantu bose nuko
murakoze turakushimiye ku cyumviro cawe Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mutumire nako ndavuga kugira ngo Afrika yakure inyungu ko ibigo byo muri Afrika bikwiye gutunganya neza inzego zabyo zijanye n'ubutunzi mubona ari kintu bategezwa gushimikira ko ubu kugira ngo bashobore gukura inyungu mu mitahe kubushinwa dusanzwe twavuze ko bushira mu byerekeye inyubako hamwe no kugura ibidandazwa bidahinguye bivuye muri Afrika nk'ibitoro n'ubutare Amerika nayo kenshi ukwikorera muri Afrika ishyira inyungu zayo kubizanye n'imitahe no gukorana na n'igisata cy'abikorera ku giti cyabo nikihe Afrika yokora kugira ngo itunganye neza izo nzego z'ubutunzi kugira ihabonere inyungu
ego Afrika irashobora hari ibintu byinshi ishobora kugira ibihugu byinshi byo muri Afrika ariho uravye hariho n'ibihugu n'ubu byamaze gufata iyo nzira nk'ubu hariho kitwa Trade and Investment Framework Agreement TIFA ivuga ni yerekana n'inzira yugurura imihora hagati y'ibihugu na Amerika nk'ubu hariho iyo bagize Trade and Investment Framework Agreement ibihugu agreement hagati ya Amerika hamwe na East Africa na muri East Africa hariho Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda urumva nko muri ico gihe muri ivyo biganiro baravye ukungene bashobora nko kugerageza bakaraba nkaho hakorekwa urudandazwa bashobora kuba ari bishobora kugura bashobora gukoresha urudandazwa nk'abadandaji bashobora kwishyira bakizana kandi bagerageze nko kugabanya ibiturire mu murako karere ariko urundi biturire kwishi henshi muri ayo mategeko urumva barasaba ari ibintu basaba ibihugu bitezwa gukurikiza kugira bishobore korohereza nkaboza kugurura nk'amahinguriro cyangwa kuzana imitahe yabo ngaho muri Afrika urumva rero ico kintu ni ikintu kiza cyane ku bihugu byo muri Afrika urumva nk'ubu nk'uko hariho abatanze iziyumviro birugurura imihora y'ibihugu byo muri Afrika nabyo ni kudandaza kugerageza kudandaza ibintu byinshi bakabidandaza ngaho muri Amerika canke bakagerageza guhimiriza imitahe yo muri Amerika kuza ngaho muri Afrika nayo
yego Leonard nawe nyine ari ku murongo wa telefone Leonard ufise ikibazo icyumviro nyarutse
jewe mfise icyumviro
yego
nk'uko umutumira ahejeje kuvuga bimwe muri byo burya ikibazo gihanze Afrika jewe mbona bwanje ni giturire kuko muri Afrika hari giturire kirenze ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bidashobora gutera imbere ushobora gusanga hateye imbere nk'abantu cumi cyangwa mirongo ingahe mu gihugu abandi nabo bakarushiriza kuba bakene cyane rero ibyo bintu naho biri uko urumva haracyakenewe ko igiturire kimanza kuva muri Afrika iyo rero igiturire nticyavaho ibyo bintu birashoboka kandi hagaca haba n'urunani rukomeye nk'ubu abarongoye Afrika yunze ubumwe bategezwa guca bakora inama kugira ngo nabo bige ingene bashobora guca bakora koyo kwe kumbure n'umunyagihugu muto yawo hasi azoshobore gushikirwa uko niko je nabibona
murakoze cyane turashimiye ku kicyumviro cyanyu mushikirize dufite kandi Idrissa uratwumva
urumva neza njyane Kigali
yego ufite icyumviro cyangwa ikibazo bazo umutumire
icyumviro nabazaga umutumirwa ko tubona ina irantambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri business mbona izagira ingaruka ku bantu benshi muri Afurika ndetse ku bantu benshi cyane ku isi bamwe na bamwe kubera business zahinduka ahubwo ndashaka kumubaza ngo Afurika ifite izihe ngamba kuri bira bicuruzwa biva muri Amerika ni mu Bushinwa. Ahubwo nabasaba ngo Afrika, umuryango wa Afrika ko ate wakoresha imbaraga kugira ngo abanyafrika bose babashe gukora kugira ngo biteze imbere, kugira ngo zirangaruka nizagire kuri Afrika.
Bakoze
mumbarize ingamba afite muri Afrika nyine
arabumva. Reka bishure mu mwishure
ikibazo yabajije nuko muri ico gihe ngaho muri muri Afrika hari ibintu byinshi bishobora gukogwa, hari ibintu byinshi bishobora gukogwa cyane cyane wara usanga ubiravye n'ibihugu washaka bagoma bagerageza kongereza nabone urudandajwi, ariko igikuru nuko n'abanyagihugu bokumva ko nabone abanyagihugu nibo bagize igihugu. Ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu wese ari washaka ari nk'umuntu adandaza, acuruza, wiga, uri karakora ibintu byose umuntu ni kubikorana ishaka n'umwete mwinshi, hanyuma n'abadandaza bakaguma bagerageza kumenya aho igihugu cyabo kiri n'ico igihugu cyabo kiriho kiragerageza mu guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu aho bari hose, hanyuma nabone bagashobora no gushikira abo batoye abategetsi bakaza barabashikiriza bakababaza ibibazo ku buryo ibibazo by'iterambere kuko ibi byihiganwa ihiganwa naho riba hagati y'ibihugu cyane cyane ihiganwa riba hagati y'abanyagihugu. Abanyagihugu nibo hatangura ihiganwa ry'abanyagihugu, abadandaji, abakora, hanyuma n'igihugu kikaza kikugurura imihora abo bose kugira bashobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Urumva ico kintu rero gisaba umwete wa bose mu bintu byinshi. Icya mbere na mbere bisaba amahoro, bisaba nibyo bavuze kugerageza guha uburenganzira abantu bose no kugerageza umuntu wese afise umwete afise ishaka kumufasha agatera imbere, afise icyumviro cy'iterambere agashigikirwa. Icyo kintu gikomeye cyukuri imihora bose.
Ego muri make durasigaje nk'umunota, n'ukuvuga rero nka akarere ka Afrika biciye nko mu muryango w'umwe bwa Afrika nkuko hari umwe yabivuze bafashe ya mbere bashobora kuwakurira inyungu nyinshi kuri iyo higano hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Muri make
ego cyane gose nico kintu gikomeye nka African Union bakwiye kuvyiga cyane iyo nzira y'ubutunzi kuko Afrika ni hanini igizwe n'ibihugu binini kandi byinshi, hari ubutunzi bwinshi kandi icyo kintu ni kintu bariko baraciga muri Continental Free Trade Agreement, ariko ni kintu gikwiye kwigwa cyane kigashirwa mu ngiro ibihugu byinshi bikagerageza iyo Free Trade Agreement ikamera neza ikaja mu ngiro, hanyuma abantu bakadandaza hakaba iterambere ikomeye.
Muri make cyane tubisa nk'iminsegonda 30 iyo ntambara mubona izotahira he hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri.
Urumva ubu harashari ibiganiro turarindiriye nko mu mahera y'uku kwezi hazoba inama ya G20. Urumva muri ico gihe tuzoraba ibivamwo, ariko turibaza yuko bizogenda neza, ariko ibihugu biracariko biraganira bigerageza kugabanya iyo trade deficit hagati ya Amerika.
Murakoze cyane ya mutumire wacu Lionel Mesha nonoso ivyereke budandaje makungu akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cha San Diego aho ni muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twariko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ingaruka bicaho kugira mu makungu na cyane cyane ku karere ka Afrika. Dushimiye mwemwe mwese bagize uruhara muri iki kiganiro, bahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyumviro amwe mukunda radio Ijwi rya Amerika. Tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.